pa Mureșa. Don Citaram, Don Citaram.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutukomira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukomira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu akaburungu com. Muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Monikije. Ikaze mwese mu kiganiro dusangire ijambo. Kumunsi wa mbere itariki 18 yuko kwezi kw'icumi abanyamerika mwe n'abantu bo mu bihugu bitandukanye baraguye mu gahundwe bumvise urupfu rw'umunyamerika mwirabure Colin Powell yabaye mwirabure wa mbere abaye umushikiranganji ajejwe imigendanire y'Amerika n'amakungu. Mucogeza Secretary of State Colin Powell yahitanywe n'ikiza cha COVID casanze asanganywe izindi ngorane z'amagara zirimo na kanser. Colin Powell yarafise ipete rya General mu ntwaro mito za Leta z'Ubumwe za Amerika. Yitavye umuremyi afite imyaka 84. Mu kiganiro dusangije ijambo cy'uyu munsi twatumiye bamwe mu Barundi bakurikiranye hafi ubuzima bwiwe hamwe n'amabanga akomakomeye yaranguye muri Amerika. Turi kumwe na Profesor Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza yo mu gisagara cya Chicago muri Leta Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Université Chicago State University. Muraho Profesor Athanase Gahungu.
Yemwe turi ngaha turakomeye.
Turi kumwe kandi na Profesor Lionel Lemesha yigisha muri kaminuza Alliant University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho Profesor Lionel Lemesha.
Ego neza amakuru Frederic.
Turi kumwe kandi na Profesor Deogracias Nhamila yahora yigisha muri kaminuza y'Umutaliyano de la Calandria. Muraho Profesor Nhamila.
Ego cyane ndagwaye mwiriwe baramukeje n'abantu bose bariko batwumviriza kandi ero wakoze gutumira muri igihande cyadusangira ijambo.
Nk'uko twabivuze mu ntangamarara, urupfu rwa Colin Powell rwatangajwe nk'icyaduka rwaratangaje abatari bake na burya mu biganiro yaheruka gutanga kuri televiziyo yasa n'uko amagara yiwe ifashe neza. Abantu batari bake bamwibukira ku mabanga akomakomeye yaranguye ari umunyamerika w'umwirabure, amabanga atamwirabure n'umwe yari bwarangure imbere yiwe. Ku bwanyu reka dutangure kuri mwebwe Profesor Nhamila, ku bwanyu iragigiwe ni hirihe cyane cyane ku birabure bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ego cyane, Colin Powell yari umuntu akomeye cyane, akomeye cyane rwose, kuko ubiravye yasubiriye igihangano cyari ko cyakora imbere yiwe, n'ikindi gihangano cyamusubiriye. Kandi urabona yabaye uwa mbere yamaze imyaka ine yose ya manda depuis 2001 jusqu'à 2005, il m'a dit yoste contre Maria avant de voir Marina qui vient qu'elle soit venue à Kaisla avant. Alors, les gens sont venus pour nous couvrir, ou en Bélé-Soudier, et il y a des gens qui ont été venus par Madeleine O'Brien.
Na wenyine yarafise amamuko yo hanze no mu butegetsi yaje na wenyine amaze imyaka 8 nawe yari umuntu ikafise amamuko mu kindi gihugu atari Amerika.
Ego tutafye mu kindi gihugu atari Amerika niho yari hari bien apa ari mu nyuma yaciye akurikirwa n'ubundi birabura kazitwa Condoleezza Rice c'est juste après Colin Powell. Mugabe ikintu tuvuge iyo periode y'imyaka ine yiwe yari ikomeye cyane kandi n'ukuri Imana imwakire kuko apfuye agize icyo amaze imyaka myinshi kuko imyaka 88 n'amezi atandatu hafi kuko yavutse Dosenga Avril 1957 donc yari akwije 84 ans et demi pratiquement. Yaravuze akajambo jekeje toujours retenu k'igitangaza yavuze ati navuga mu gifaransa yavuze ati l'optimisme permanent ou la permanence de l'optimisme dans l'homme est un multiplicateur d'énergie. L'optimisme permanent est un multiplicateur d'énergie. Extraordinaire. Mais tu vois, non,
professeur Athanase Gahungu, abanyamerika bose bahurikiye mu migambwe ibiri ikomeye, aho twavuga abarepublika n'abademokrate, bose barahaya Giza ubutwari bwiwe aho yaciye hose, haba mu gisirikare canke mu kibanza ca mbere c'umutegetsi aserukira Amerika. Ivyo ku bwanyu vyavuye kuki?
Urugendo kwa kwigendera kwa General Colin Powell yababaje cane. Birababaje cane kubera uravye yuko yabaye umu-advisor, ijambo ryiza ryo kuvuga umu-advisor,
umuhanuzi mukuru,
ego kuva kuri Carter gushika kuri Bush, akaba ari umuntu yabaye icyo bita icyongereza bavuga bati embodiment ya American dream, ni ukuvuga ibi bintu bose abantu bose cyane cyane bafite ababyaye bava hanze. Colin Powell yabyawe n'ababyeyi bavukiye muri Jamaica nawe avukira muri New York muri Bronx, hanyuma mbere akura ari umuntu mashuri matoyi akubagana, ukaba abana benshi bakubagana, hanyuma arahava arahinduka aragenda gushika haja muri bya bya reserve officer training corps, gushika ahaba umujenerali wabwira zo nyenyeri zine n'ibintu bikomeye cyane. Urumva rero umuravye ukaraba ko kundi kose yagize, hariho n'abavuga bati kwa kundu ahiza nawe bamuhamagara bati wewe rero wadufashije igihugu ingombere tubere perezida, hari abari bamaze kubara kwibaza yuko ariko byari guhereza iwe mugabo uko byaheze rwose kubona yatwawe na coronavirus kandi yarakurikije amategeko yose yo kwicandagisha, mugabo yari asanzwe afite utuntu agwaye, n'ibintu bikomeye. Jewe ni n'abanija educational leadership ijya gutwara amashuri, ukuntu kose nibaza nigenza, namaze iminsi nsoma igitabo ciwe My American Journey. Umuntu ataragisoma n'ukugifata ugisome niho uca ubona yuko kuba umwirabure yagiye agaca muri ibyo byose yaciyemo agashika hejuru rwose, kandi abariko baramutobera batari batabuze, ni ibintu bikomeye cyane rwose.
Lionel Remesha, abanyamerika nka bose eka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murazwi politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyubahiro Powell yari afise muri bose, abato, abakuru, abahurikiye imigambwe itandukanye ku bwanyu cavuye kuki? Mutabona mutubwire bw'amerambere ukuntu mwakiriye eka n'uruvugo yiwe.
Oya, urumva vyaratubabaje cane kumva vyamushikiye muri umuryango, birababaje cane. Ariko General Colin Powell yari umuntu akomeye rwose ngaha muri Amerika, yaciye mu nzira, yari umuntu yashikiriye ibintu yakoreye. Je nibuka muri mwaka w'2019 hariho inama nanagiyemo i Washington DC yitwa ya NAFSA, National Association of International Educators, n'inama y'aba international educators bo mu isi nzima, hari abantu benshi muri conference, hanyuma Colin Powell na Madeleine Albright bari babatumiye aba guest speaker, abaza kutubwira ivyo kariyeri ivyo baciyemo n'ukugene babona ibintu byabaye kugira babona mu myaka izoza. Muri ico gihe niho yavuga ubuzima bwiwe ukungene yabutanguye nkuko Professor Athanase Gahungu yabivuze, hanyuma ariko urabona yuko mu nzira yiwe igihe yakura nicari n'igihe coroshe, uravye muri kahisi nicari igihe coroshe, ariko yaragerageje araja ku ishuri, hanyuma araja mu gisirikare, arigenza neza, arerekana ubutore, ubukerebutsi, ukwigenza neza cyane cyane mu bikorwa bagiye baraguha, ari nko gutwara intwazangabo, kubabera urumuri, kubagira imbere no kubereka inzira nziza. urumva kugira hajya umusirikare arenda duka amapepe ku bikorwa byiwe kandi akabigendera sinzira yoroshe ariko wewe urabona ko yabaye intwaza ngabo kizigenza arate barashikira no kukwego runini rwose abantu benshi batarashikira kandi cyane badashobora gushikira
Professor
birerekana yuko ukomeye akora mu kugenza neza no kugira umubano mwiza n'abantu naho baba badahuza ku rwego rwa politike yari umuntu yumviriza cyane abantu hanyuma akongera agafata amadecision ariko yari afise ubwo no kwama ari afise optimism afise arizera ko ibintu bigera neza akongera akaremesha n'abantu
Professor Watanazi Gahungu mwavuze ukuntu yaranguye neza amabanga abanyamerika bakayashima eka mu kibaza nuko hari kugira abanyamerika bonyine bakamwisabira ko yobatwara abantu bakurikiranya politiki ya Amerika babonye ko yigeze gushaka kwitoza hanyuma agahanuza umutambukanyi wiwe mu nyuma akabivamo ariko abantu benshi bari bizigiye ko bashaka kumuha amajwi hari n'abandi kandi bavuga ko yashobora kuba yacira inzira Perezida Barack Obama ivyo mwebwe mu bivuga ko Professor Watanazi Gahungu
ivyo bintu birakomeye gose nibaza yuko umutambukanyi we yari yarabonye inzira yaciyemo akabona ukuntu naho burya umuntu arinza ba chairman ya wa joint chief of staff gutwara abasoda bose bo muri kino gihugu cya Amerika ibintu byoroshye mugabo yari yarabonye aho yaciye yuko hariho abaza baramwononera uheje kumviriza ingene ubutubwira mwene wacu watubwira ati ingene yumviriza abantu yarabumviriza no mu bintu byamugoye abantu bavuga ngo urazi ibyo yakoze ya nama ya ONU yacamwo mu 2023 kumbure byaramwononeye ariko abantu babiraba neza bavuga bati ibyamwononeye ni uko yemera abantu bakorana mugabo kwemera abantu tuguma turi abantu aharwa abantu nta murundurundu kubona abaraba ibyateki bike bashika imigwi 12 yose yari yavuze yuko izo ibigwanisho ruho nyama ubwo bigwanisho bikomeye byo muri ako byariho hanyuma bakagenda iyo adaheza ngo yemere abo iyo migwi 12 yose ubu n'abantu bari kuba bariko baramutera mate mugabo yarabigize arabyemera kandi bimaze kuba yarasubiye mu nyuma aravuga ati kumwe bavuga twebwe cyewe nakuze tuja mu ishuri twandikisha irangi tukagira na bivari urabona ikorotse ko babita ari babita blot ati iyo ni blot imwo mu buzima bwanje bwari kuba ari bwiza ahandi hoho aho naho byabaye sinibaza mu bantu benshi bo muri kino gihugu ko baciye bamuca bati bituki mushaka mugabo rero urazi ukuntu mu minsi ya nyuma yahavuye azarahindura agatora Obama aho gutora Hillary akavuga yuko iyo migambi iteza imbere igihugu naho yahora yitoza atora ari umurepublike hanyuma akaba umudemokrati ibyo byose birakomeye byerekana ukuntu yari ameze kandi byerekana cyane cyane umuntu iyo hageze ikintu yakoze kikagenda nabi naho baba baramuhanuye abamuhanuye bariho mugabo akavuga ati ibyo bintu n'ibintu ku kintu gikomeye cyane mu buzima bwa General Power turababaye turiko turamugandarira
dufatiye ngaho nyine kuri icyo cyumviro cy'uko kenshi na kenshi Colin Powell yashobora kuraba politiki y'igihugu agashyira imbere inyungu z'igihugu aho twavuga nk'akarorero gatanzwe na Professor Watanazi Gahungu aho kenshi na kenshi yagiye gutora nk'umutegetsi yibaza ko ibiyorongora neza yaravuye mugabwe wiwe amajwi Perezida Barack Obama igihe yariko aritoza ivyo bifise isiguro nki Professor Nkinamira
ivyo bifise isiguro kumva baravyumva batabizi neza babishira bikote rasiste bacavuga ngo yamuhaye amajwi kubera umwirabure mugabo hagiye ikintu gikomeye cy'ukuraba umuntu mwamuzi icyo musangiye uko nuko yari tumusangiye mu byumviro nicyo kintu gikuru rero yakurikije kandi urabona urabye n'ukuntu bakoze urabona Obama yakuriye muri Nigeria Hawaii mugabo yakuriye muri Harlem dans le Todi de New York ari Harlem hanyuma agakura mugabo kaguma ameze neza kugeza agenda mu gisoda akaduga turetse no kuja kuba secrétaire d'état mugabo akaba na kandida possible kandida d'élection présidentielle c'est vraiment quelque chose yakwiye icyubahiro muri politiki ibyo muri 2003 byaramushikiye évidemment ndagoye ndetse n'itashi noire yansabye itashi noire kuko urabona abantu bari muri legislative bagiye kuza ndavuga ibintu bya arme de disimisemative ibintu byo kudatuza Iraq n'ibindi kandi yarabishyigikiye aravuga ati leta z'Iraq arabisubiramo mugabo munyuma yarasabye imbabazi yarabimeze en fait Les données valables à la maison, la division, quand il a bien mis, il a connu la défense pour les positionnaires. Nous avons vu que la région a un accondi, nous avons vu le travail ou connu comme la gagne. Donc, on va faire cela des traduits, on était dans le matériel des canaux, on a eu un accondi, à être à la fin de la gagne. Kandi bisabira imbabazi kuba n'ikintu cyiza cyane n'umuntu rero akwiye icyubahiro ibyo byose ibintu yakoze muri politiki ni extraordinaire ibintu yakoze mu bisoda kugira ngo aduhe gushyigikira mu generale ni we wa mbere yatanga ku mujenerali mwirabura ubwo atwarimo n'ubutwara kwivuna abanzi n'umwirabura mugabo n'abantu baje mu nyuma bagiye baraza bakurikira ingendo yiwe n'inyigisho yiwe hasigaye quelque chose agira ikintu bamukurikiranye ko ere hariho kandi kandi bivuze kumenya nuko umuntu wese umusoda nubwo akavuga ati jone rutaragera ati ngo ndi ngwane
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka tukibaze na Professeur Lionel Lemesha ikiganiro yatanze ubwa nyuma muri televiziyo muri Amerika Colin Powell yaremeye ko hariho abantu benshi bavuga ko atakundi ngwano ariko akavuga ko arinze aja mu ngwano umwasi wiwe ahasiga amababa ivyo bintu bivuze ki kuri personality yiwe kuko ntu yarameze ko
ego kuri uraze ku buntu bwiwe urumva wewe intambara arayizi yarayibonye yabonye intambara nyinshi zikaze zabayeho ku isi yarabonye intambara yari mu ntambara yo muri Vietnam yagiyeyo mu ntambara ya Vietnam yabonye intambara muri Korea West Germany naone yarakoreye ibikorwa hanyuma n'intambara ya Gulf War ya mbere yoyo yari command ariko n'ibindi bikorwa intambara yarayi ariko icyo yabonye experience yari yararonse ni uko imbere y'ukuvuga kujya mu ntambara babanze batorere inyishu ari nk'ibintu politiki babanze barabe imbere yo kujya mu ntambara ni iki gitumye haba imishamirano ni iki ingorane hari n'ibintu bashobora kuganira bashobora kuvamo amanegosiyasiyo n'ibintu imishamirano ivuye ku bintu bijyanye n'ibintu by'ubutumwa hanyuma bakaraba ko bashobora kubitorera inyishu batarinze kujya ku rugamba iyo rero cyo ni ikintu ku isi hose bashobora kwigira ko mu gihe hoba hari imishamirano cyangwa ari imigambwe itumvikana cyangwa abanyepolitiki batumvikana bakemera bakabanza bakicara bakabanza bakibaza iyo mishamirano ibanza bakaraba yuko bashobora kuyikorera
imbere yo kujya mu ngwano
bakoresha ubwenge bwabo bakagerageza kwitorera imiti yatereze kujya mu ntambara urumva yari abifisemo experience kandi yarabikoze ego hanyuma ibura gahondi hariho ibyo byabaye byometuwa ariko yari yaragerageje ku byo yari ashoboye
tugarutse kuri mwebwe Professeur Athanase Gahungu mu gusozera ikintu mwibaza ko ryoba ari iragi asize cyane cyane mu banyapolitiki imigambwe yose twavuze ko kenshi na kenshi yatora bivuye ku mutima bitavuye ku mugambwe arimwo twavuze kandi ko yabaye akarorero ku batari bake abirabure ku bwanyu iragigiwe rizoba irihe ku birabure ikano ku banyapolitike muri rusange
iragigiwe yararengiye ibyo umuntu ashobora kwibaza umuntu turazi Martin Luther King turazi Obama turazi n'abandi benshi bagiye imbere y'abandi birabure ariko urazi ukuntu Colin Powell ukuntu yabayeho ngene yavutse kumwe bavuga mu matodi yiworoka hanyuma agashyika iyo ashyitse hariho byinshi umuntu akwiye kuguma amwibukira ko benshi baguma bavuga bati rekani yaragize ibintu birengeye mugabo urabye nge Colin Powell yashoboye kuganira na Gorbachev hanyuma mbere yaramaze no kuva mu by'intwaro igihe bigoranye muri Haiti urazi uwo batumye kubavuze bati umuntu wenyine dushobora gutuma hariya ngo dutume ko Colin Powell murazi byabaye muri bya bimwe bya Iran kontra ziko mubyibuka bimwe bya ba Oliver North bari ko baronona batoba umuntu wenyine yashobora kubijyamo akagira ati ngo tugire ikintu kiboneka yari Colin Powell. Colin Powell kuri jewe si umwirabure gusa ni umuntu yashoboye kwerekana ko ashobora gutwara ko ashobora kwereka inzira abantu bose z'abirabure z'abazungu n'abantu b'amadini z'ibiki. Colin Powell nicyo gituma nibaza yuko igihugu cya Amerika amakungu yari akwiye kuwe kumushimira kurusha uko twamushimiye niyaho ntushikana
namwe Professor Ntinahamira iragigiwe ku bwanyu ryo birihe haba ku rwaruka rw'Abanyamerika rwaruka rwa mu bihugu byose ka haba no ku banyapolitike b'imigambwe itandukanye ngaha muri Leta Zunze z'Amerika mwihweje uruhare yagize muri politiki ya Amerika eka no mu gisirikare
n'ukuri navuga ko ari nk'igitanga kuko ngaho muri Amerika iwanyu mu bisimigwi cyane cyane ibiri itandukanye abarepubulikani n'abademokrati mugabo wewe twabivuze kare yuko yashobora kureka gutora uwo muri abarepubulikani biwe agatora umudemokrati Obama c'extraordinaire nawe abendeye demokrasi ibyo namba yari question de conviction yabona ko abishoboye yego hanyuma rero iragira ikomeye mbona cyane cyane nk'umubyeyi n'ukuntu yari umubyeyi karoyeyi yubaha umubyeyi zira tamukanye n'iwe kamuhanura kugiraho ntugende muri ibyo ntuge aho maze kugera harage arakwiye uguma ngaha ariko ibyo bazuba hejuru kuza kuba umukandida wa perezida cyangwa umuperezida kandi akagiraho kamwemerera icyo cyose byose ntibyerekana ko yari umuntu yubaha umuryango yabitse abana be b'abakobwa babiri n'umuhungu bose bama bari kumwe bagende hamwe bumvikana mu byo bavuga iyo ni yo kano rero twese dukwiye guha imiryango yacu ndeba dukora ikintu cy'extraordinaire kandi ukongera ko ni uko yari umudiplomate wa kare enfin diplomate niko navuga ni kandi cyangwa umuntu yashoboye kumara imyaka ine basa namusubirije manda yose igahera ari we sekerite nziza twenaramira
Professor
kwa ikintu iboneka ko yaratsinze n'ukuri agaragaye ko abantu bose bamwemera ko bamukundira kandi cyane umuntu w'umwirabure yavukiye ahadena yagiye araduga kubeza aho bamubona ko ashobora gusubiza igihangano cyiswe Albright Radio Bright Christian Scott Mutari Tangaza d'origine italienne américaine je pense que la religion est juste pas quoi a dit quoi c'est la ingénieur yari umujyi ukirana ndabo pour dire que yashoboye kuduga gushika kuri nivo yabo bandi twese kwa yanga batwaye extraordinaire ariko journal nigeze gusoma uyu munsi ubitize peut-être nashaka kuduga kote ero sije iragira dosiye nuko bavuga nuko ubu muri iki gihe ari umuntu antete yaramaze wose kwerekana ahagaze kuko muri Amerika ndibahemo kandi nta mugambwe nyakuri ubaba muri Amerika ariko aravuga yuko hanura aba Republican kugira ngo bafate hamwe ngo bashobore kuraba ukuntu ukora ashikiye Donald Trump
kugira 2024 bakuremo imisini Professor Lionel Lemesha namwe mu gice muvuze ku vyerekeye iragi rya Colin Powell mwihweje n'amabanga yose yaranguye Professor Lionel Lemesha
yego me iragi adusigiye niragi rikomeye cyane iragi ryerekana yuko
ugukora cyane ugukora akazi kose umuntu ahawe cyane bikogwa cyane nk'ibikogwa amabanga y'igihugu cyane nabo babidandariza ko nabona ariko bafashe igihugu nuko umwe wese yokora akazi kiwe neza kandi akama yibuka yuko ari gakorera igihugu mu nzira zose afata kandi ikintu gikomeye mwiragiye nuko kwaba tumwibukira ko nuko ukungene yumviriza abantu n'abafite ibyiyumviro bitandukanye imico itandukanye ariko akagerageza yuko bashobora gutora inzira imwe bari hamwe ukugani icyo rero ni ikintu cofasha n'abanyepolitike benshi bo ku isi irindi raki ni nk'igihe iyo hageze gufata ingingo ku byerekeye iby'igihugu cyangwa nk'abadandaza ku rudandazwa ingingo yifuze yuko umuntu yobanza akanonosora neza akabaza akanonosora kugira aramutse afata ingingo aba ari ingingo yo irindi ragi rikomeye ni uko nk'uko yari mu muganda w'abarepubulikani ariko akabona yuko ku nyungu z'igihugu n'igihe aho igihugu cari kigeze icyo gihe yabonye yuko ibiyumviro nka perezida Barack Obama yari karatanga yabona yuko muri icyo gihe nibyo byiyumviro byari bikenewe kugira biteze imbere nk'umuzinga igihugu hanyuma aremera ararengera umugambwe wiwe ariko araba ku nyungu y'igihugu icyo kintu rero ni ikintu gikomeye n'abanyepolitike bo kwama bumva yuko cyangwa n'abadandaza yuko hamwe bavuga ngo aho bashize nta ukurayo eka naho uba watoye ikintu ariko ashobora kuraba no kavuga ariko iyi ni inyungu y'abantu benshi hanyuma umuntu akabona ko ashobora guhindura izo ni ibyo ragi byo mbona ko dusigaye
Professor Lionel Remesha ndagushimiye cyane rwose ku byiyumviro mushikirije kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku byerekeye urupfu n'iragi rya Colin Powell umunyamerika umwirabure wa mbere yabaye umushikiranje ajejwe imigenderanire muri Amerika mwakoze ndabashimiye namwe Professor Athanase Gahungu ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire ku rupfu eka n'iragi rya Colin Powell
urakoze cyane Fredi ariko niba ajya akantu gatoyi ko mu 2004 yatwaye Bright Prize for International Understanding jewe na Genome kuri Fulbright urumva ni ibintu bikomeye cyane jewe nibaza kwijyanira gigiwe kandi urakoze cyane
urakoze Professor Athanase turagushimiye namwe Professor Deo Gracias nkinahamira ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire ku rupfu eka no kwiragi ya Colin Powell umunyamerika wa mbere yaranguye amabanga akomakomeye cyane rwose mu gihugu cya Amerika
murakoze cyane kuba naje mwagize icyo mumbaza kuko kuri icyo mvuga kuri abantu b'ibihangange bo muri Amerika biranezera cyane kuko ibyo muri Amerika nsanzwe ubizi nyayo bikubwiye bikurikirana cyane ku munsi ku munsi navuga bigize uyu munsi urumva rero tuzasubira no hanyuma dusubire tuyage tuganire kuri izo bintu murakoze cyane ndashimiye n'abatwumvira icyo bose
murakoze turashimiye kandi n'abanywanyi bose bi radio Ijwi ry'Amerika cyane cyane abakunda ikiganiro dusangira ijambo bakurikiranye ikiganiro cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza wese
It's an MP record Dr. Mash production Holy Seven Your smile Nasikiliza sauti ya Meri Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje venshi Muri sanga ya konse vjenshi Agasaro kaburaga Kaboneke venshi
Aha, kaboneke venshi Ejo heza na yo ya koze jinshi Dususuru ke na muzika ya koze jinshi
Amerikana iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu munara